Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe inshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 2024 ntwara nte umwaka w'ibihumbi 2023 ayo twabateguriye tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ibiziga birenga 10 by'abasirikare b'u Burundi biciwe mu ntambara ziherutse kubera muri Kongo byarashikanye u Bujumbura mu gatondo ko ku munsi wa kane. Abasirikare baje gutahukana ibiziga n'abakomeretse babikoreye basaba leta gukoresha ubundi buryo bwo gutahukana ibiziga. Mu gisata c'indero naho abigisha babiri bo mu ntara ya Ngozi bari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku munsi wa kabiri. Abo bigisha bakaba bafashwe bariko barasambanya abana babigeme bigisha. Amashirahamwe aharanira agateka k'abana aratera ivyatsi yivuye inyuma iyo ngeso mbi y'abigisha. Inyidogo nayo ni yose mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza, imvu batanga akaba ari iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa ku masoko ry'abayindansi. Bati atagikozwe vuba barico n'inzara. Ido nido mukanyisase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu gisata cy'umutekano muke. Mu gicugu cwa gatatu ushira uwa kane niho ibiziga birenga 10 by'abasirikare n'abakomeretse bashika 8 mu ntambara zabereye mu gihugu cha Kongo mu mpera z'indwi heze ahitwa Karundu mu ntara ya Kivuye mu bumanuko byashikanye i Bujumbura. Abasirikare baje gutahukana ivyo biziga n'abakomeretse basaba leta ko hokoreshwa indege kuko kumara imisi ne bareruye abakomeretse bagenda n'amaguru bituma basindikara canke bakahasiga ubuzima. Inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa na masoko ya radio Inzamba agateka kawe mu gisirikare avuga ko iziga by'abasirikare 11 byashikanywe mu ikambi dese ya Pacifique bita Guantanamo iri mu rukara mu muhengero z'ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu ijoro ryo gatatu ushiro wa kane w'igindwi no kuvuga ejo hahise. Abandi bari bakomeretse 8 baciye bajyanwa mu bitaro by'abasirikare mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi hasanzwe havurirwa abasirikare. Ayo makuru nyene akavuga ko hari abandi basirikare babiri babuzwe irengero muri izo ntambara abo bandi baguyemo. Izo ntambara zikaba zabereye mu karere ka Karundu mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abasirikare bavuga ko izo ntambara zabahuje n'umuhari FNL wa Louise Nzabampema kuwa gatandatu no kuwa Imana uheze. Abasirikare bagiye kuzana abapfuye n'abakomeretse abona bakaba ari muri batayo ya 71 za Artemis. Bakaba bamaze urugendo rw'iminsi ine kuva ku Imana gushika kuri uwa kane mu ijoro. Abasirikare bakavuga ko batorohewe cyane kuko mu bari bakomeretse hari abahavuye bacikanira mu nzira. Umwe muri bo mbere akaba yacikaniye ibuvira bamaze gushikira imodokari ziheza zikabazana mu gisagara cya Bujumbura. Muri urwo rugendo bakaba bahawe nk'ibifungurwa ibitumbura 12 n'inusu y'ikiro cy'isukari bagenda barihembuza mu nzira. Abasirikare basaba abategetsi mu gisirikare gutegekanya indege yo kuzana bakomeretse uretse ko bigoye kuzana bapfuye n'abakomeretse n'amaguru muri iyo minsi ngo bafise amakenga ko bashobora no kugwa mu mitego y'umwansi. Ku ruhande rw'umuhari FNL mu itangazo bashize habona rigaca ku mbuga hwaniro bavuga ko bakomerekeje abagwanyi babo babiri ariko bakavuga ko batse abasirikare ibigwanisho bitari bike harimo n'amasase yavyo. Uruganda kwa radio Inzamba gateka kawe twahamagaye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke wagiye cavuze kuri ayo makuru ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Bonfils Niyongere. Mu gisata cy'agateka kazina muntu naho abantu babiri bo kumutumba buheka barahagaritse ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Amakuru dukura muri komine amenyesha ko bose ari abakozi bo ku ivuriro rya buheka. Umwe akaba yahagaritswe n'ugwaruka rw'imbonera kure rwo kuri uyu mutumba, ubwira kabiri ahagarikwa n'uburongoye umutumba buheka uri muri komine Nyanzarake. Abanyagihugu bariyamiriza inyifato y'uwo mukuru w'umutumba hamwe n'ubwo gwaruka rw'imbonera kure kuko atabubasha bafise bwo guhagarika abantu. Ido nido na Josephine Jones Mundimana.
Murabo bahagaritswe umwe yahora ari umunyabigega kuri iryo vuriro rya Buheka uwundi n'umukozi mutoya bita umutravailleur uwo mukenyezi azwi ku izina rya Tassien yahagaritswe n'ugwaruka rwa CNDD-FDD rumwagiriza kuba afitiye amadeni menshi udushyirahamwe two kuziganya no kugurana two ngaho kuri uyu mutumba uwa kabiri asanzwe akora akazi k'isuku ngaho kuri iryo vuriro nawe akaba yahagaritswe n'umukuru w'umutumba Buheka Bukuru Celestin amwagiriza kugurisha imiti yiba kuri iryo vuriro rya Buheka akayidandariza ku mazu adandaza imiti yo ngaho mu mucungararo akaba yarajwe ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku mutumba Buheka ivyo bikaba byiyamirizwa kure n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba aho biyamiriza iyo nyifato ya Bukuru Celestin arongoye uwo mutumba hamwe n'ubwo gwaruka rw'imbonerakure rwa CNDD-FDD biha ububasha bwo guhagarika abantu mu kibanza cy'igipolisi atanu mutahe wo kubahagarika uhari ni mu gihe ivyo bimaze iminsi byibonekeza kuri uwo mutumba aho no mu ndwi iheze mudandaza akaba n'umunywanyi umugambwe Senel azwi ku izina rya Mutokambari Tobias yahagaritswe na komiseri w'igipolisi Jean Claude Nkunzimana ari kumwe n'urongoye igendereza muri iyo komine Nyanzarake yitwa Janvier Niragira araheza ari kugwa abanje gusabwa igiturire uruganda rwa Radio Inzamba twandikiye kuri telefone buramatari w'intara ya Makamba Françoise ngo zirazana kugera duha umuco kuri aya makenga abanyagihugu bafise ariko ntiyashimye kutwishura.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'indero aho harabigisha babiri bo mu buyobozi bw'indero bwa komine Ngozi na Tangara mu ntara y'indero ya Ngozi bari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku munsi wa kabiri biturutse ku mvu zo gushurashuza abigeme bigisha. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'akabana akaba yiyamiriza iyo ngendo y'abigisha bagoba izo baragiye bagasaba ubutungane kuza burahana abo bashurashuza ugwaruka rw'abigeme hisunzwe amategeko. Ido Nido na Janvier habarubwira.
Umwigisha wa mbere yafashwe ku munsi wa kabiri akaba yigisha ku ishuri rya Lycée Urbain riri mu gisagara ca Ngozi akaba yafatiwe ku hoteli imwe yo mu gisagara ca Ngozi aho ariko ashirashuza umwigeme yigisha. Uwo mwigisha akaba yatanga icigwa c'imigenzo n'imibano uwundi nuwo muri komine Tangara yahora yigisha mu ishuri rya komine ryahitwa Kananira. Inkuru zivaho itangara zimenyesha ko uwo mwigisha yafatiwe mu gitara c'ibiti co muri komine Gitaramuka intara ya Karusi aho yariko ashurashuza uwo mwigeme. Igihe yafatwa yisiguye avuga ko yariko yigisha ibiharuro uwo mwigeme narijya arico cigwa yarasanzwe atanga. Kuri ivyo amashirahamwe aranira agateka k'abakenyezi n'abigeme mu ntara ya Ngozi akabatera ivyatsi iyo ngendo yabamwe mu bigisha barizi isa n'imonogoje mu gushirashuza abo bajejwe guha indero bagasaba bashimitse ubutungane kwama buhana abo bose bagiriwe bene ivyo vyaha hakurikijwe amategeko.
Tubandanye kuri iyi nkuru iciye ku masonga mu gisata cy'ubutungane umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose no kuriha indishi y'akababaro ku muryango wagandaguriwe ikibondo nico gihano Sentare Nkuru y'igihugu y'imuyinga yahanishije ku munsi wa kane mu ntahe yayo y'ikibiriraho umugabo n'umukenyezi wiwe bagiriwe n'icaha cyo kugandagura umwana w'umwigeme w'imyaka 13 ku mutumba Bwisha komine Gashoho mu ntara ya Muyinga nk'uko amakuru ava muri iyo sentare avyemeza. Umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Muyinga yari yashengeje Yohani Bamvuga Inyumvira na Annonciate Niyondavi umugabo n'umugore bubakanye bafatanije icaha cyo kugandagura ku muhingamo wo kuwa mbere w'inondwi umwana w'umwigeme w'imyaka 13 bamusanze aho yariko yahira ubwatsi mu itongo ryabo bakaba bamugandaguye bamukereje inajoro fosil mu Gifaransa yariko aracisha ubwatsi banamucumita mu rubavu. Ikiziga cy'uwo mwana kikaba catowe mu gatondo ko kuwa kabiri. Abagirizwa bakaba batahakanye icaha Sentare ikaba yaciye ihanisha uwo mugabo n'umugore wiwe umunyororo wo guherayo n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 20. Igenekerezo rya 24 Ntwarante naryo isi yose irahimbaza umunsi wahariwe uburenganzira bwo kuvugisha ukuri mu kudoma ko urutoki ihonyangwa ry'agateka kazina muntu no kubahiriza abahohotewe. Kugurunira nigo bashingomanza baburanira imiryango y'abakorewe amabi akurikiranwa n'amasentare mpuzamakungu CAVIB uyu munsi ushitse mu Burundi hagikorwa amabi atandukanye ahonyanga agateka kazina muntu bikozwe n'inzego za Leta. Umushingomanza Gustave Niyonzima arongoye urunani CAVIB arababazwa n'abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu badasiba kwemerera Abarundi guhindura ibintu mu bijanye n'agateka kazina muntu ariko bigaherera mu majambo. Arahumuriza abakorewe amabi n'imiryango yabo ko abayabakoreye bazobihanirwa agahamagarira Abarundi kubandanya bashira ahabona amabi yose akorwa mu gihugu. Tumukurikire.
uyu munsi rero huye mu gihe mu Burundi intwari iriho ibandanya ihonyanga gateka kazi na muntu aho umuntu wese atekewe n'ubwoba adashobora kuvugisha ukuri gutinya ko yohava hari inkuriko izindi kuri we bigatuma anuma rero uwo munsi huye mu gihe leta shasha y'ubu iriho ubona yuko ivyerekeye agateka kazi na muntu ibandanye bihungabanya urabona abantu baharanira agateka kazi na muntu bapfungirwa ubusa ibiringo byo gupfungwa bikarenga by'agateganyo bihuye mu gihe abantu babandanya bagenda mazima yongo bihuye mu gihe abantu babandanya baborezwa igufa abandi nabo bakicwa babacaguye ico two kwitareza assassinat cible bihuye no mu gihe n'abantu baba bafite utwabo batunyagwa izuba riva rero ni gihe uyu munsi twategerezwa kuvugisha ukuri dutegerezwa guharanira ko gateka kazi na muntu n'ubwo butungane kugira bunaguke ha mugasanga n'ubwo butungane bukoreshwa mu gupfunga bo baharanira gateka kazi na muntu abamenyesha makuru eka n'abatavuga rumwe na leta bari mu migambo itandukanye kuri uwo wese abariko aragerageza kuvuga iciyumviro ciwe berekana rero yuko demokarasi iri kure nk'ukwezi kandi ico twokwita ihungabanya ry'agateka kazi na muntu ribandanya riba uyu munsi rero duhimbaza biragaragara neza cyane mu Burundi yuko hari ibintu novuga mu rurimi rw'Igifaransa promesse kwemerera abantu ko bagiye guhindura uhereye ku mukuru w'igihugu ariko gasanga nta kintu cahindutse ukudahana bikaguma bigaragara kuri abo bose banyonora itunga rya leta rero mwishyirahamwe kavide ribandanya riremesha abo bose bahohoterwa n'imiryango yabo ku butungane buzotinda bukaganza kandi bukabuzuriza ubutungane mpuzamakungu kandi muri kavide tugasaba abarundi ko bobandanya bavuga ibintu bitagenda iyo hinyango ry'agateka kazi na muntu aho habereye iyo barabakabimenyesha kugira ubutungane mpuzamakungu bubandanye bukora rero kavide iheraheza isaba yuko uwo wese ariko arahohoterwa ishobora kumwakirira idosiye yiwe igaheza ikaja mu butungane mpuzamakungu
inzamba
tubandanye amakuru mu gisata cy'amagara y'abantu indwara ya Marburg iragoye cyane gupima hatabaye kumera amagabo ishobora no gushika mu Burundi uko niko bisigurwa n'umuhinga mu ndwara z'ibiza komkon nakuze inyuma yaho iyo ndwara yibonekeje hakujya mu gihugu kibanyi cha Tanzania ibimenyetso by'iyo ndwara bitangura bisa n'izindi ndwara zisanzweho ariko bigatera byunyuka uko hashe iminsi mike dukurikire insiguro z'umuhinga komkon nakuze
no kuvuga umuntu kimufata nabaganga birabagora kuyipima kuko iraheza ikirekana nk'uko menga nizijya ngwara zindi za malaria za bijya vita fiebre typhoide hari naho uhava uvuga uti ni imwe twita macinya akorera kubera iki kubera mu ntango umuntu aramene ku mutwe akababara mu ngingo akadahwa akagira ububabare bw'umubiri wose mu ngingo hanyuma gaheza akumva mbere arananiwe cyane no kuvuga gacibwamo cyane rwose ku buryo amaso usanga yarotse hanyuma ugasanga umugwayi mbere atanguye mu minsi nk'itanu itandatu ikurikira atanguye kuzarapa amaraso nicyo gituma bayise ngo ni maladi iri hemorajike no kuvuga izana amaraso bayibonye abakiyibona barabona ko abagwayi ku minsi ikurikira babirekana amaraso yaba mu mazuru mu kanwa iyo badashwe mu biyogwe cyangwa mu mwanda mukuru mbere hari intoboro hose ugasanga amaraso ariko arahaca hanyuma abarenga 50 gushika kuri 90% bagahabwa bitaba Imana mu gihe bataronse ubufasha bwo kwa muganga bwihuta.
Ni indwara iri ku nkengera y'u Burundi ariko hashobora kuba kuzikira nk'uko uyu muhinga yanonosoye iby'izo ndwara ziyadukiza bisigura. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo bukwiye guca byihutira gukora akazi kabwo bukoranye n'abajejwe intwaro bene abanyagihugu kugira birinde iyo ndwara ya Marburg ifata nk'ikiza. Dusubire tumukurikire.
Ingene bayirinda hariho kuyirinda ufatiye ku banyagihugu no kuvuga nk'ubu abanyagihugu bigeye ziriya ntara zafashwe zo muri Tanzania bari ku mupaka wo kwirinda kuzabarajayo kugira ngo ntabwe bayandura kuko ngo twabivuze mu kuyandura n'umuntu kuwundi kujya kwa Ebola no kuvuga umuntu yandura ahana amaboko n'uwundi aramukanya canke bahemeranira canke akora ku matemba buza muvuye avuye ku muntu amatemba buza no kubashobora kuba n'igiseru ashobora kuba umukoyo ashobora kuba umusarani ashobora kuba icuya canke impuzu yambaye canke yaryamye canke mbere ugasanga baregeranye gusa bijya byose bituma iyo ngwara umuntu ashobora kuyandura rero ibyo bovirinda bakamenya ingene yandukira abanyagihugu kandi bakaza bakoresha isabuni n'ukwiyoga bakareka iyo umuntu agwaye bakamuyokana kwa muganga bakamutabariza ku byerekeye abaganga nabo hamwe n'abatware barongozi barongoye abandi ni ukuvuga boheza bakajya hamwe bakagira ingamba zikwiye zo guhimiriza abanyagihugu kwirinda iyo ndwara dufatiye uko ifata nk'uko duje kubivuga.
Inzamba
turabandanya ano makuru mu bijanye n'ubutunzi imyidogo ni yose mu banyagihugu mu ntara ya Kayanza imvo batanga akaba ari iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa ku masoko aho bavuga ko hamwe atacokorwa imiryango izo kwicwa n'inzara basaba leta gukura amatagisi n'amakori ku bifungurwa bimwe bimwe inkuru na Valerie Muco.
Muri iyo ntara ya Kayanza mu myaka ibiri iheze ikiro cy'ibiharage cagurwa amafaranga igihumbi ubu kigeze hagati y'amafaranga 3,400 n'4,000 umuceri wagugwa amafaranga ari hagati y'8,800 n'2,500 ubu ukaburi hagati ya 3,500 n'5,000 uyu myumbati yahora igugwa hagati y'amafaranga 1,100 n'3,000 ubu igugwa hagati y'amafaranga 2,000 n'2,500 aba banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bakavuga ko hamwe atacokorwa ngo ibiciro by'ibifungurwa bigabanuke batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo kubera ubuzima buzimbye babamwo uko bukeye uko bwije. Abanyagihugu rero bagasaba leta gukura amatagisi n'amakori ku bifungurwa bimwe bimwe kugira bashobore kubaho.
Ebiza twifuza kwivuza yuko leta yoraba ukunge nibikiyika kiyika karabukuni bigira umuntu agise umuryango w'abana batandatu mbere na jewe nkishimubana umuryango w'abana batandatu ariko umuryango nje bariye nabi nabi inoshi abitanu inoshi abitanu yo kugira dayironye dayironye ni rugamba kandi naho nyene nta biharage nje kuko twagura dukunge ne bigiyinje kanibura mutwe tuboga gutyo kugira ngo ndabe ko boryama ariko urumva ko ata bintu by'ubuzima biba birimwo ariko kubahenda koko ni kubahenda niho handi usanga abana ariko baraguhindukana hagugwarana leta ntirabe ukungene yakora ko amakori ku bintu bimwe bimwe kuko n'ibintu by'ibiharage n'imiceri ibintu by'ibigori ibyo biba biva nko hanje imaze gukora ko amakori tofasha kuko n'imiryango myinshi myinshi ubu nta muceri bakiga nta giharage bagikoza ku muntu nibyo byose urumva leta nayo nticyagira ubuhombe kuko abana bateko barakura neza nayo nirahomba.
Ibyo biruko mu gihe ibitegwa by'ibijumbu n'imyumbati bisa n'ibiriko birazimangana muri iyo ntara ya Kayanza kuko aho vyahora birimwa imirima yigaruriwe n'igitegwa c'ibigori.
Arakoze Valerie Muco tubandanye mu buraruko bw'igihugu muri ico gisata nyene bamwe mu bakoresha igitoro na cane cane co mu bwoko bwa essence mu ntara ya Muyinga baridogera muri iyi minsi abajeje intwaro n'abarongoye urwego rw'igipolisi ko ataco bariko barabafasha mu gusabikanya igitoro co mu bwoko bwa essence kiboneka rimwe na rimwe bagasaba abajeje intwaro n'abarongoye igipolisi gutuza bagira urudandazwa rwa magendo y'igitoro kuko aribo batuma na gike kiboneka kitamara umwanya. Inkuru tubaza Eddie Claude Ninina Hadwe.
Abagendesha imodoka zikoreshwa n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Muyinga basaba abajejwe intwaro be n'abarongoye igipolisi kugira uruhara ruboneka mu isaranganya ry'igitoro gike kiba cabonetse ku bituro bine biri ku mugwa mukuru w'intara no munsi igiciro cy'iritiro n'inusu ya essence akaba ari amafaranga 11,000. Abagendesha imodoka zikoreshwa n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Muyinga bavuga ko bamwe mu bunguruza abantu n'amapikipiki baheze ako kazi bakimukira mu rudandazwa rwa magendo w'igitoro. iyo kibonetse ngo batonda kugituro kunywesha bisubiriza imbere yuko bakuramwo ico baba baronse ubwa mbere kango hari n'abasigaye bakota imodokari kugira bazinyweshe inchuro zibiri ibyo byose bakabifashwamo n'abajejwe gutanga igitoro kubituro abapolisi bamwe bamwe hamwe na bamwe mu gwaruka gw'imbonera kure babanje kubafumbatisha iyo migwi ibiri ngo ikaba ariyo ituma igitoro cabonetse kimara umwanya umirumara abari bagikeneye cyane batakironse kuko ngo imirongo irutavana ko iturutse kuri abo bisubiriza kunywesha amapikipiki canke imodokari ariyo yama yibonekeza ku bituro bitandukanye igitoro giheze baca bashira ku isoko ya magendu igitoro bakuye muri izo ngendeshwa bakakidandaza ku mugaragaro ataco binona nkuko isoko ryacu muri iyo ntara ribimenyesha ngo hamwe atagikozwe inkurikizi mbi ziturutse kwigabanganywa ribi y'igitoro kiba cabonetse zizoguma ziyongera adyo inzamba gateka kawe twarondeye komisere w'igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira agire ico ashikirije kuri ico kibazo c'igitoro turamukena
arakoze na Edi Claude ni nahadwe mu gusozera aya makuru tubabwire inkuru y'umubabaro Ijyo twi mwumva n'ijyo muri rimvi w'umurundi Saidi Brother yarayitabye imana mu ijoro rya keye ahitanye n'indwara muri bimwe mu bitaro biri mu ntara ya Ngozi Saidi Brother akaba yavutse mu mwaka w'1994 irusuguti muri iyo ntara nyine ya Ngozi akaba yaramenyekanye ku ndirimbo ziwe zo mu mudiho wa rege nka yameza amenyo twiganirira na burikukiye yaririmbye aha yagiza intsinzi yo kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi
Iki ambere mu kwezi kwa mukakaroni uburundi
Muziki wiwe ukaba waramenyekanye mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko akaba ashengeye asize abana batatu uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ukaba ruhojeje umuryango asize hamwe n'umuryango w'abaririmbyi mu Burundi Nino ngaha rero dushiye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Pierre Gahungu na yabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha